y bien me calumbala.
Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabara mu kicenje shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi amaikipe nseruka ya gihugu yo mupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimo mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye muri tombora yabereye mu ico gihugu ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije. Umugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'u Burundi. Umugwi B urimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe hagati y'ibihugu bya Pays de Galles, Ukraine na Ecosse. Umugwi C ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexique na Pologne. Umugwi D urimo Ufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe hagati y'ibihugu bya Peru, Australia na Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umugwi E ugizwe na Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica. Umugwi F urimo Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia. Umugwi G ugizwe na Brazil, Serbia, ubu Swiss na Cameroon, mu gihe umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizotangura ku itariki 21 z'ukwezi kw'11 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Mu kiganiro muri sanga turavuga ku maikipe ari muri iyo migwi itandukanye, na cyane cyane imigwi amaikipe azoserukira akarere ka Afurika arimwo amahirwe yoba afise yo gushobora kuva mu nkino z'amajonjora hamwe no gushobora gushika kure muri ico gikombe. Twatumiye Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inkino, na Suleiman Niyonkuru nawe nyene umumenyeshamakuru w'inkino, bompi bakaba bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Ndakuramukije neza.
Yego, ntangurire kuri wewe Suleiman. Uravye yo migwi ama equipe nserukira gihugu ava mu turere dutandukanye twisi azoba arimwo, na cyane cyane ibihugu bizoserukira karere ka Afrika, mubona vyifashe gute duhere nko muri uwo mugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'u Burundi?
Mfatiye ku mugwi uzoserukira karere ka Afrika canke se muri rusangi umugabane wa Afrika muri rusangi, novuga ko imigwi izoserukira ku mugabane wa Afrika novuga ko harimo ibimerita cane mu buryo bugaragara, kandi se novuga ko yari bikwiye by'ukuri. Mugabo mfati nko ku mugwi wa A urimwo Senegal, novuga ko Senegal ni ekipe no mugwi novuga ko ufise amahirwe menshi cyane, kuko no mugwi ufise icyo no kwita mu nzira zose bateguye, haba kuri ruhande rwa tafu, haba ku bakinyi, novuga ko bameze neza. Ikindi nashobora gushira muri bari mu bihe byiza bivanye no kubarutse no gutwara igikombe cya Afrika. Ikindi gi Senegal giye guseruka muri no muri kino gikombe cy'isi, ni Senegal igeze n'ubundi kuba igera yitwara neza, irimo abakinnyi bigeze kuba bitwara neza muri kino gikombe 2022, kuko umumenyereza w'i Senegal murabona niwe yigeze kuba ari kapitene wa Senegal mwaka wa 2022. Bisigura ngo rero navuga ko ni umugwi navuga uri mu kibanza cyiza, chance uri muri groupe nziza ishobora kuba izogera izurengana inkino za mbere yitwaye neza.
Turavye mu mugwi B, ndabona harimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles Ukraine na Ecosse ikeneye gukina inkino za nyuma mubona gute umugwi de
uyi mugwira bavuga ko no mugwi ndavuga ko umeze nk'ukomeye ubuke bwabo nta ukomeye dubaye ngo harakengo birate bwo bacana mu gogo ari umubi no bavuga ko bwongeza n'igihe zina birimo lemeriye cyane usibye ko harimo n'iki gihugu cya Dan nacyo nyine no bavuga ko ari igihugu mu mupira wabo mu bihugu byaba ezefe cyane ikindi nacyo ubwongeza bashaka bakinye no bavuga ko bamaze kumenyera amahiganwa amwe n'aya na cyane cyane bashyira ku beshi usanga bakina muri shampiyona y'Abongereza baramenyereye style de chance ko n'umugwi uvuga ko uza kuba tubona cyane umugwi w'ihugu cyo Bongereza kuri raya gusubona n'ibihugu bya Spain cyane bakiri barashe n'uvuga ko Bongereza buza buri hehe buri hehe cyane gufata ku bwe muri na pool.
Alo,
ndabumva neza.
Telefone yawe iragimeze ukuntu kigagurika sinzi ko hari ahantu ho kwigira ahuri wo kwigira ahantu reception yomera neza
no buga connection ay allo
allo ndakumva
ati kuri connection je navuga ko bimeze neza ku rundi ruhande rumwe sinzi mwebwe kiza okiye
yego umega nsanda nubumva neza wari kuravuga ku mugwi se wasubira ukatubwira neza mugwi se
allo ndabumva neza je
ndabumva ntimwosubira mukavuga ku mugwi se ugizwe na Argentina Arabia Saudite Mexico na Pologne
umugwi ugizwe na Arabia Saudite ndetse na nubuga ko kubwanje icyambere cyo igihugu cy'ubwongereza navuga ko ni igihugu gifite amahirwe menshi cyane urabye bari kumwe n'ibihugu navuga ko biramenyereye Coupe du Monde n'ibyo mugabo ugiye kuraba imikinire yabo kacura abandi ingene ubwongereza abakinnyi babo baba bakina muri shampiyona isa n'uko ari imwe abakinnyi nka 80% ku ijana ugasanga bakina muri shampiyona imwe style de jeu imwe umumenyereza wabo n'umumenyereza Southgate nubuga ko amaranye umwanya munini y'abantu bakinyi nubuga ko bari favori cyane gusumba ibindi bihugu naho tubona ko igihugu nka Mexico ni igihugu nubuga ko gifise amahigwe na shonyene kuko Mexico nawo nyene ku mupira turaje muri leta kuri no mugabane wa America ni igihugu kimaze kwerekana performance nziza gusumba ibi bihugu twa turavuga ngo d'Arabia Saudite ni d'Arabia Saudite irakomeye mu gucyishira hamwe nka hana Mexico na Angleterre urabona ko ubwongereza buri imbere cyane bivanye nuko abakinyi babo n'abakinyi bamaze kumenyerana cyane cyangwa se n'abakinyi bamaranye umwanya munini y'abakinana ikindi nacyo n'abakinyi bateguye umwanya muremure bari kumwe n'umumenyereza wabo Southgate.
Umugwi de ugizwe n'u France, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu bya Peru, Australia na Emirates Zunze Ubumwe za Barabu. Tunisia niyo iserukira Afrika muri uyu mugwi, ubona amahirwe ifite araya
sinovuga ngo amahigwe ngo naya kuko ibihugu by'abarabari usanga bihindagurika umunsi ku wundi na cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika mugabo ugiye kuraba nk'igihugu bakuyemo cya Mali imbere y'uko bashika muri Montreal novuga ko babyitwayemo neza tigute kuko igihugu cya Mali novuga ko gifise umukinyi ku mpande zose ashobora kuba yarikuba no kubafasha kuba bose mu gihugu cya Tunisia mugabo igihugu cya Tunisia kubera novuga ngo hari style batanzemwe abanyafurika kumenyerana cyangwa se no mu buryo bwo gutegura novuga ko kinyizi umuntu adashobora kuyishyira kure mu bintu byo byerekeranye no mu mapoli ariko gusa rero urabye nk'igihugu cya France ni igihugu gifite gitanga gifite kino gikombe ukaca wongeza ko kandi ko bafite n'abakinnyi novuga ngo generation isa n'uko ari shasha mugabo irimo n'abantu bamaze kugira experience nk'aho umunyezamu wabo Igor Loris bakagira abakinnyi bamaze gukora nk'aba Benzema nizera ko bazoba banahari bibaye na ngombwa hari gicuba no kubona mwe n'aba Olivier Giroud ba Antonio Griezmann novuga ko France iri imbere cyane amahirwe yasize menshi cyane gusumba izi za Denmark na za Tunisia mugabo igihari n'uko Tunisia irashobora kwitwara neza mu gihe ivuze ati niburi bakinire kurondera amanota ku yindi migwi bakirinda bakinira no kudatakaza cyangwa se gutsinda ibitsindo byinshi mbere y'igihugu cy'u Bufaransa kuganje no vuga ko kinizi amahirwe si menshi cyane kunganya n'igihugu cya Senegal twabonye muri groupe ya A.
Nawe Theodore Ntunga ku mugwi ugizwe na Espagne, Budagi, Uyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute
iyo niyo novuga ko ariyo
reka mbaze ntunga ni ntunga nyihanganire Suleiman mbaze ntunga Theodore ntunga uwo mugu ubona gute uranyumvaga ntunga
ndakumva
ntunyumva
ndakumva nari cyane
je ndakumva nariko ndavuga mu mugwi ugizwe na Espagne ubudagi ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute
mugwi cyaga cyane bimaze gute Espagne
magare reka
uhura anima cyane cyane ubudagi n'icyo se dama twara ni cyane yose kamere no muba ndabaye cyo cyuma yaza yuko ari ubugi ubugi cyane kandi alman ya pan
reka basubire baguhamagare ntunga ntunga reka basubire baguhamagare
atagira ibintu cyuko kwa mudenda ubwo pan na ubugi
Reka basubira baguhamagare ntunga ntunga Theodore Reka basubira baguhamagare byumvikana nabi ntitwumva neza reka mbaze kuri icyo kibazo kibaze we Suleiman kunyumva neza umugwi ugizwe na Espagne ubudagi ubuyapani na kimwe hagati ya Nouvelle-Zélande na Costa Rica ubona gute
ku bwanje novuga ko ni pole novuga ko imeze nk'ikomeye ya chance ni groupe novuga no mugina novuga ukomeye kuko urabye harimo Espagne harimo Abadagi nabo na n'Ubuyapani hakiyongera ko nubuzo bavuye hagati ya Costa Rica na Nouvelle-Zélande mugabo ubwiye kuraba umupira twabonye muri mu mwaka wa 2018 kuri ku Buyapani bwakinye muri mu gikombe cy'isi twashonga twaraba n'ibi bihugu nka Espagne n'Abadagi ingene basanzwe bakina igenwa yo abingena meze abakinyi bafise aho bari abakinyi babo basanga bifasha mu guserukira igihugu ngene bari kwari twara muri no minsi novuga ko ni poliza kubikomeye cyane mugabo gusanga handabura gutanga abantu barashobora gutanga rabonye igihugu cy'ubudagi kivuyemo ubuyapani bukabandanya kuko ubuyapani bwaratweretse ko kugeza ku munota wa nyuma ni ekipe nchanse n'umugwi ukigera uruha no mu gutigera uva kwizima ubandanya urondera isinzi naho udafise amahigwe yo kubandanya muri competition runaka kubwanje navuga ko ni pure ikomeye cyane na cyane cyane ko ifise irimo imigwi isanzwe yitabira icyo gikombe cy'isi kandi isanzwe kimenyereye muri rusange kwa cyura abandi umupira ariko barakina muri no minsi mu bihugu byabo mu makrebe nko ngaha muri Espagne ari muri Espagne navuga ko iza kuba ari pure ikomeye cyane cyangwa se izoba ari n'umugwi uzobukomeye cyane ku migwi ku bihugu bizoba biri muri no pure muri rusange
umugwi F ugizwe n'ububirigi Canada, Maroc na Croatia wowe uhagaze gute ku bwanyu
ku bwanje novuga ko ububirigi ngaha nibwo buri nako bufite amahigwe menshi cyane kuko ububirigi burafite ico no kwita kimwe cyose kurabye no kuri classement FIFA ni igihugu cyari kimaze iminsi kiri imbere mu gihe kurundi ruhande no mu kurondera ikipe novuga ko bitabaguye cyane inzu yabaciye mworona ko byaraboroheye cyane ikindi nacyo abakinyi bafise na bakinyi novuga ko basanzwe bari ko barifashishwa mu makre ndafatira kuri ibyo kubera iki mu kuraba umugwi urabana naho n'abakinyi basanzwe bari ukinira aho bava urabye makrebe ariko barakinamwo bitwara gute usibye nk'umukinyi wabo Eden Hazard muri Real Madrid no vuga ko muri iminsi bitameze neza n'aba Romelu Lukaku muri Chelsea no vuga ngo ntibimeze neza kuko urabona ko form ya Arsenal muri Inter de Milan tariza fise mugabo hageze muri zino competition mpuzamakungu hari ukuntu bashira experience hamwe bakongeza ko naho kandi ko gudefanda izina ryabo no vuga ko ububirigi bumeze neza cyane ku rundi ruhande igihugu cya Maroc ni igihugu no vuga ko cyakatije tike mu buryo benshi babona ko cyakonvenka bibanye n'igihugu bariko barahura cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo novuga ko byari bigoye cyane kugira ngo baze gutsindira muri Congo mugo muri Maroc umupira batweretse ko no muri Mondial badashobora kuba bagiye kurunguruka ahubwo bashobora kuba bafite ibikorwa bazerekana mu gihe ku rundi ruhande nka Croatia ni igihugu gifite abakinyi bamaze kugira experience nka ba Luka Modric ukacura aba ni naho basanzwe bakina mu makrebe bakina nk'abakinyi bakinira Croatia novuga ko Nipure na yonyene harimo ibihugu bibiri bimeze nk'ibirifise izina rikomeye muri Mondial cyangwa mu gikombe cy'isi, Belgique ndetse na Croatie, ariko hakiyongera ko na Canada, kuko Canada tugiye kuraba abakinyi babo aho bari muri mu makrebi yo ku mugabane wa Buraya, ndavuga ko ariko baritwara neza cyane. Gusa tuzotanga ntabwo notangara no kubona nka Croatie isigaye, Maroc ikabandanya, mugabo notangara mbonye nka Belgique isigaye, Maroc ikabandanya.
Naho Cameroon iri mu mugwi je ugizwe na Brazil na Serbia n'ubu Swiss. Cameroon yamubona ihagaze gute muri uwo mugwi?
Sinovuga ko Cameroon ngahe cyisa mahigwe menshi, kuko urabona nka Swiss twarayibonye muri Elo iherutse, twarabonye Brazil tusanga tuyimenyereye mu gikombe cy'isi ingene yitwara, dusanga tuyimenyereye kuri muri Copa America ingene yitwara, ikindi nacho ikisaba kinyi bari mu makrebe na cyane cyane ko mu makrebe y'i Buraya usanga nk'abakinnyi ba Brazil 70% usanga bafise bifashishwa cyane bakina. Ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Brazil ifise n'icyo nokuta experience cyangwa se ubunararibonye muri kino gikombe cy'isi, harimo n'abakinnyi bagiye bitwara neza mu gikombe cy'isi cya 2014. Novuga ko Brazil na Suisse ngaha zifite amahirwe menshi cyane, usibye ko Cameroon yoba yaritabiriye uvuga ngo irosa amahirwe ku bimwe byo kuritombora, kuko ugiye kuraba n'ingene yarenganye imbere y'igihugu nka Algeria, bose barabona ko ari amahirwe yabashyikiye atari uvuga ngo basomije umupira Algeria. Ku bwanjye novuga ko Cameroon usibye experience y'umuntu bita Rigobertson nk'umumenyereza, hakiyongera ko n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon, Samuel Etopis, bashobora kuzopushinga cyangwa se gutera ingufu umugwi wa Cameroon, nayo ubundi ho tekinikema ku bijyanye no guhinga. Sinavuga ko abakinnyi ba Cameroon bashobora kuzogira icyo berekanye kirenze imbere y'umugwi nka Swiss n'imbere y'umugwi wande wa Brazil, usibye ko igihugu nka Serbia n'ibyo barashobora kuyerekana mugabe imbere y'igihugu nka Brazil biragoye cyane.
Mu guherereza umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Ghana izosubira guhura na Uruguay, harimo amateka adashemeye hagati y'ibyo bihugu bibiri, twibutse igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2010 muri Afrika y'Epfo. Muri make uyu mugwi ubona gute?
Uyu mugwi novuga ko no mugwi uzakuba uri kuratwereka ico no kwitara turubaye chance amateka yongiye kwisubiriza hagati ya Ghana na Irigwe. Ankoro urabona ko nk'umugwi wa Ghana abakinyi bo bari barimo kijya gihe ni bake basigaye mu mugwi sero kiragihugu, ikindi mugwa nko kuri Irigwe uyu munsi wo bita Luis Suarez aracyari mu mugwi sero kiragihugu wa Irigwe. Ibi novuga ko biza kutwereka match ikomeye cyane, na cyane cyane ko nona yita nk'abanyafrika tuza kwita finale, kuko n'urindi rukino ruza kwitegeze kurorera hagati ya Irigwe na Ghana. Mugabo ku ruhande rwa Portugal nibyo ifise ico no kwita experience mu nkino mpuzamakungu, na cyane cyane muri iyo hageze muri izi nkino novuga ngo zo kumi z'ibikombe bikomakomeye mwara yibonye mu 2016 muri Euro. Ikindi bafite abakinnyi bamaze gukura nk'aba ba Cristiano Ronaldo, bafite ba Pepe, bafite generasi iri kiraduga nk'aba ba Bruno Fernandes, bafite ba Luis Diaz. Portugal novuga ko kuba itobandanya nko muri no pure, hakabandanya nk'igihugu nka Kore Bicide, hakabandanya nk'igihugu nka Ghana, biraza kuba bitangaje cyane. Amahigwe rero menshi ndabona ko muri uno mugwi harimwo ibihugu nka Portugal na Irigwe bishobora kuba bifite amahigwe menshi cyane gusumba Kore Bicide na Ghana, kuko bobo ni bya bihugu ubona ko n'abakinnyi bafise mu makrebe basanzwe bifashishwa cyane.
Urakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufite Desire, sibo yumva. Uranyumva Desire?
Ndabumva.
Desire uri he?
Ndi Bujumbura mu gisagara.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufite ikibazo hama n'icyumviro ushikiriza.
Ugishikirize?
Hama n'icyumviro ushikirize. Cyangwa nk'ama kise muri atanu mbona cyoba mu icyongera amatora ya mbere ndabona Senegali tugeze kuraba abakinnyi ifite na cya gikombe cyo muri Afurika gutwara n'umugwi yakuyemo, kandi kubera hari n'amano ibata bajya abandi bakinnyi baba namutinye ibyo avuze ribabyumvira. Hama iyindi kite mbona ya kabiri ni mutezi Cameroon naho yari akivugaho gatoya kubera etarabaha ash arabashira mu ngufu zitangaje hama yindi agatatu bukebuke n'ikinyizia mugabo iki Maroke na Ghana na mahize mato kutosoka mu mapuri hama umunyafurika yende kati apa mu Burundi yadabona ukuntu basaregisiyo mu bihugu byo muri Afurika bavuga ngo hagende bitanu gusa usanga nati Afurika y'ubukereko canke yo hagati canke muri Afurika hatabonetse umubino umwe ahubwo barakwiye gufatira kuri reji abantu bwategereje hazovamwo umugumwe iyindi umugumwe iyindi umugumwe hanyuma nka bya penizi bya harimo za tuzia zandi bagafuma bavuga hakavamo ibiri apre niyo bongera iyo bongera intebe niyo bongera imigi yo muri Afurika ibibazo byanjye byari bifite murabize neza
murakoze turagushimiye Desire sibo yumva Suleiman icyo cyumviro cya Desire ukibona gute
sina mwumvise neza sinzi ko mushobora kukishikirizo ko cobaya iyo iba yashikirije
yari karavuga ku bijanye na Senegal ko abona ariyo yibaza ko icobora kuvyifatamwo neza uravye migwi bihugu biseruka kuri Afrika birimwo na Cameroon ngo ubwira kabiri ariko nga Tunisia na Ghana na Maroc ngo nta mahigwe menshi abona abiha sinzi nimbe namwumvise neza ikindi yari karavuga ngo ko ngo niyo imigwi yo muri Afrika yiyongera bogenda bararaba ngo akare uturere tugize Afrika ngo bakagenda batoramwo imigwi mugabo ntibaza ko ivyo bidashoboka biva ku mahiganwa no guhiganwa uronse yo tinyagenda
icambere cyo no vuga ko icerekiranye no ko Senegal ishobora kuba yobandanya na je ndabona ko bishoboka ko umugwi barimo urabona ko harimo amahirwe menshi cyane ko Senegal yobandanya ikindi cyo mu bibutse bibukanije neza mwaka wa 2022 Senegal yakinye rukino rwa match d'ouverture cyangwa se rukino rwo gutaha rwo kugurura ihiganwa ico gihe ba Aliou Cissé yari umukapiteni w'umugwi serukiye rwa Senegal bageze kure muri kimwe cya kane ico gihe batsinze n'igihugu ntihenze batsinze igihugu cyo Bufaransa nicyo cyari ni batsi bwo cyo Bufaransa hari muri Corée du Sud nibo bari banafite ni igihe France cyo geniho ya mu munyu muri quart de finale bakuye muri igihugu cha Turkey mu gihe kurundi ruhande ugiye kuraba nka Senegal yuno mwaka ni Senegal ubona ko mu angle yose ha uheriye mu izamu inyuma kubakinyi bakina hagati mu kibuga ubona ko bameze neza cyane no vuga ko habuzemwo uwo bita umukinyi umari wo kumarira cese nk'umunimero 9 yuzuye no vuga ko rero ni equipe ishobora kujya muri competition mu bihugu byari byose kaba yohangana bikaba byoshoboka washura barona kure na no mugwe barimwo ukabona ko ifite amahirwe menshi cyane mugabo kurundi ruhande nka Maroc nisunze umupira berekanye je bundi kurukina bahura na DRC birashoboka nabo ko bashobora kuba bogera kure mu gihe tuvuze nk'ibihugu nka za Ghana nibyo yarigeze kubikomeye mu minsi yaheze mugabo ugiye kuraba nko mwino minsi abakinyi bariko baragendera ko novuga ko nta bitangaza nta bakinyi niteze kubona ko bazohava berekana ikintu gitangaje cyane ko nk'ubu sanga afite nk'aba ba Thomas Partey bafite ba Idrissa Idrissa Baba bakina muri za Mallorca bakagira nka ba Josepho aide bakina muri za Celta Vigo abo nabo nabakinyi bona ko no mu makrede barimo na makrede bari hasi usibye nka ba Thomas Partey nta handi hano uvuga ngo hari umukinyi wa Ghana w'igihanga gikomeye cyane ubwo ngo bazogera kure je kuganira ndabona ko Maroc n'igihugu nka Senegal birashoboka kuko urabona ko bafite na experience muri ico gikombe kuko ubwiye nko kuraba kurundi ruhande nk'igihugu nka Maroc cyangwa se nk'igihugu cha Senegal ni bihugu igihe cyose bagiye bitabira hari cyo bagiye berekana nka nk'ibitangaza muri kino gikombe cy'isi je kuganira ndabona ko Senegal birashoboka Maroc nayo avekera performance batweretse mino minsi bira nawe nyene birashoboka mugabo Cameroon bisunze experience y'abakuru babo novuga ko bishoboka n'icyo bagiye kwitabirira ku icyo zigira ku munani novuga ko navyo birashobora gupfushinga bakaba bogera kure muri kino gikombe naho tubona ko inzira baciye mu mapore ari inzira igoye cyane ndetse n'umupira batweretse muri no kandi baherutse gukina mu gihe kurundi ruhande nk'igihugu nka Tunisi novuga ko ibyo batweretse mu kuroderitike birashoboka bakabyerekana muri mondiyali mugabo tugukasha turaba ama ekipe bari kumugasanga ko biragoye kugira ngo baze barengane ijana ku ijana
kubona
ko Senegal niyo nobona ko ijana ku ijana nta mahigwe yo kubagoborengana bakagera kure hashoboka
Dufise kandi ku murongo Marcel Twagirayezu. Uratwumva Marcel?
Yego ndabumva neza.
Marcel duhamagaye urihe?
Ndi hano Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo?
Ndashaka ndashaka gutanga ibitekerezo kwa aya makipe ahagarariye umugabane wa Afurika muri Mondial.
Mushikiriza? Ndabumva.
Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere twakwishimira ku makipe ahagarariye umugabane wa Afurika ni uko aya matsinda yose uko azitabira igikombe cy'isi cyo muri Katari, kumwe twajyaga tuvuga ko ari amatsinda y'urupfu, buriya nasanze mwe amatsinda yose nta tsinda ry'urupfu ririmo ku ikubitiro. Ariko nanone nubwo nta tsinda ry'urupfu ririmo, ntitwabura kuvuga ko ari amakipe ya Afurika yatombowe cyangwa se yatomboye nabi. Aha ngaho urebye Maroc, ibihugu bari kumwe ntabwo nge ntabwo Maroc nyamahirwe. Ntabwo nyamahirwe kuko ugereranyije nanone ukareba ibihugu Maroc yisanzemo, ukareba ibihugu Tunisia yisanzemo ndetse na Senegal, utabona ko Maroc nta mahirwe twayiha ugereranyije n'umupira w'abanyamaroc. Aha rero njyewe nta icyizere Senegal, ariko Senegal si nk'icyizere wenda nshingiye ku bukaka n'ubushongo rijyanye mu gikombe cy'isi, ahubwo amakipe bari kumwe hatabayemo nka bimwe byabaye ubushize bwo wa mukinnyi yagifataga n'amaboko bagiye gutsinda ngo bave mu ntuza bajye muri kimwe cya kane. Ariko ibi bikwereka yuko abakinnyi ba Senegal n'aba Tunisia bihagazeho n'ibakango n'ibigango bya bari abazungu bisanze mu makipe amwe, bakitanga uko bashoboye, bashobora kuzatwereka cyangwa se kuzaduha amakuru meza muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Murakoze.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Marcel Twagira Yezu. Murakoze ku cyumviro cyanyu, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri tombora yabaye yerekana imigwi amakipe nsa kwira gihugu y'umupira maguru ava mu migabane itandukanye yo ku isi mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizoba mu kwezi kw'11 muri Qatar, yamenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Tukaba turi kumwe n'umutumire na Suleiman Niyonkuru, umenyeshamakuru w'inkino ari i Bujumbura. Kuba igikombe kizoba mu kwezi kw'11 bibaye ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi yose, bizohurirana n'amashampiyona, inkino ziko ziraba mu mashampiyona y'umupira w'amaguru atandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi. Hari icyo bizo harakarusho bizozana kubera abakinnyi bazoba bamaze kutangura amashampiyona babazoba biteguye neza, cyangwa hari icyo bizohindura bigakoroga izo shampiyona kuri wewe?
Jeff Gwanje ndiweje nkaraba novuga ko ubwo nakarusho gakomeye cyane kuko mu kwa gatandatu kenshi cyangwa se imyamezi ka cyabara kibera mu gikombe, hari naho byanagira abakinnyi bamwe bari mu mvune ari benshi, abandi nabo baramaze kugira ikikuru habivanye nuko bakinnye inkino nyinshi. Urabona ku mugabane wa Buraya harabusanga bari mu ma competition yagira nko kurane, bisigura ngo uno munsi igikombe kigiye kuba cya 2022 cy'isi unako kiza kuba mu kwezi kwa 11 gushira kwa 12. Ni ukuvuga nabaza kuba batangiye gutangura gukina amahiganwa menshi, ntabwo inkino zizo zirabwira mu maguru ngo tuvuge ngo baraza kuba barushe kubera amahiganwa runaka. Ikindi n'imvune hari igihe ziba ari zike tugereranyije n'izikunze kuboneka mu kwezi mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu iyo abantu ariko baritabira amahiganwa menye nayo. Ku bwanjye rero novuga ko biraza guhungabanya na cyane cyane kuri ya migwi isanzwe iba ifite abakinnyi, kuko hari inkino bashobora kuzokina bamaze kwitabira nk'umigwi iserukira gihugu zike, hari n'iyindi migwi ishobora kuzovuga dukeneye tuzotera gutanga abakinnyi. Ku bwanjye icyo mbona ni uko igikombe kwa kigiye kuba mu kwa 11 no kwa 12 bizoba ari byiza cyane, na cyane cyane ku migwi iserukira bihugu kuko nta mvune nyinshi ziba zirimwo. Ikindi n'abakinnyi baba baramaze bavuye mu karuhuko k'umwaka umwe binjiye mu wundi mwaka baba ariko baramaze kujya muri mu kumenyera competition automatisme imaze kuza. Ku bwanjye navuga ko biraza kuba ari byiza cyane ku migwi iserukira bihugu, mugabo bishobora no kuba bibi ku migwi na cyane cyane ku makerebe kuko hari abashobora kuzokurayo imvune mu gikombe cy'isi bivanye no kwazo ariko baritangira ibihugu byabo.
Kubitire kandi tubandanye ku mirongo ya telefone. Alexi Nishimwe aratwakuye. Uratwumva Alexi?
ndagumva neza.
Alex uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda, Karere ka Nyarugenge.
Ubibona gute? Ufite icyumviro?
Ndi nari mfite ikibazo washakaga kubaza umutumirwa.
Mukibaze?
Ese dukurikije ibijyanye n'umutekano hagati wenda ya Ukraine n'Uburusiya cyangwa se muri biriya bihugu, ese nta ngaruka bishobora kuzagira ku migendekere y'igikombe cy'isi? Ikindi kibazo nari mfite, ese ko mu mikino nyafurika iherutse, niba nibuka neza menya ari he Champions League, twagiye tubona ibijyanye n'imisifurire hagati y'ibihugu bya Afurika, cyane cyane ku bijyanye n'ubwandu bwa corona mu bakinnyi, aho ikipe wagiye ubona abantu batishimira ibyagiye biva mu bipimo bitewe na n'inyungu y'ibihugu runaka bifitemo. Ese ibyo bintu abatumire urabitubwira iki?
Murakoze. Mumwishura Suleiman
ndabumva neza
arabajije ngo kubijanye
n'iki? Oui, allo.
Muranyuva?
Ndabumva neza cyane.
Arabajije aheje kutwakura Alex Nishimwe, arabajije ko umutekano ikibazo cyawo hagati ya Ukraine n'Uburusiya ngo ingaruka bishobora kugira ku gikombe cy'isi. Arabaza ni byerekeye abarbitre ngo mu bihugu bya Afrika ngo batabyifashemwo neza, hamwe ngo n'abantu batishimiye kuvya ibipimo byavuye ku bipimisha COVID-19, nimba namwumvise neza.
Navuga ko abantu bakomeje kugira umutekano, bakomeje kugira amakenga ku bijyanye n'umutekano n'ibyo, ariko muribuka ko igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, naho nyine abantu bari bafite amakenga ku byerekeranye n'icyo gihugu, kuko bari babigize nk'amakenga kuri byinshi cyane. Ngiye kubwanje Uburusiya ku bijyanye n'inkino, navuga ko nta makenga ndabibonamo cyane, kuko nabo barazi ko ni ibintu bitafekta politiki, ntabwo byinjiramo cyane. Umupira w'amaguru uburigenga ku ruhande rwabo, kandi ugiye kuraba ibikorwa byose mu bijyanye n'izi ntambara ziko zira muri Ukraine, nabona ko mu bijyanye n'inkino hashobirigira bihungabanya cyane, usibye ko bahagaritse igihugu cy'Uburusiya cyangwa se bafashe ingingo yuko igihugu cy'Uburusiya kitazoba kizaza bitabira igikombe cy'isi. Ku bwanjye navuga ko ibyo ntacyo biza guhindura cyane. Ku rundi ruhande, ibyerekeranye n'abahagarikizi bo ku mugabane wa Afurika, nibaza ko igikombe cy'isi kigiye gutangura habaho icyo no kwita hotiklage, harabaho formatio dishaje kugarikiza abitabira icyo gikombe. Ibi nabyo n'umwanya kugira ngo baze bakosore kijya dukosa babonye muri kane, mugabo tutanibagiye ko n'ejo bundi tigo turabone inkino za nyuma zo guhatanira zo kurondera ikigiye kujya mu gikombe cy'isi. Twarabonye bagarikiza bitwara neza, aho navuga ko nk'umuyu mu hagarikiza akomoka mu gihugu cya Congo, nkanavuga n'uyu muhagarikizi Pacifique w'umurundi ndabihawe n'Imana. Ku bwanjye navuga ko hari nk'abahagarikizi beza ku mburi bazaba bifashishwa muri zino nkino. Sinzi mwonyi butike ayandi makenga yagize.
Nibaza ko cari ikibazo c'abakinyi bipimisha COVID, aravuga ko ngo kenshi byava mu bipimo byakozwe, ngira ariko aravuga ku gikombe c'ibihugu byo muri Afrika giheruka, ngo hari abantu batavyishimira.
Ni ubwo nibaza ko ubu ntabwo ari igikombe cya Afrika, tubitandukanye cyane. Nibaza ko bijya kuba byarashitse mwene bijya nyine, ni wa mugabane, ku mugabane wa Afrika hari utuntu twinshi tugenda tuba rumwe rimwe, usanga tuba ari utwo gukosora, kandi tubacubaka mu nyubako nyine y'umupira, tubacubaka mu nyubako yo gutahura ibintu no kumva ibintu. Nibaza ko sibyo twiteze kuzobona mu gikombe cy'isi ku ruhande rwanje.
Hanyuma ku vyerekeye imyiteguro y'igihugu kizokwakira ico gikombe c'uyu mwaka cya Qatar, haravugwa ko ico gihugu gisanzwe gikize cyane, gifite amafaranga menshi ava mu bitoro n'ubundi buhinga, ko cakoresheje amafaranga agera ku miliyaridi amajana 220 y'amadolari mu vyerekeye inyubako, bijanye n'amabarabara, bijanye n'uburyo bwo kunguruza abantu metro, amastade. Murabona ko citeguye neza gikoresheje ubwo buryo bwacu?
Jeno vuga ko Qatar yiteguye neza kuko ni n'igihugu nk'uko abivuze nyine gisanzwe kifashe gifite uburyo bukenegwa kugira ngo umuntu ategure urubanza nkuru. Ikindi nacyo amastade bagiye gukiniramo urabona ko ari amastade batunganije neza kuko ubwiye nko kuraba aronka stade yakira abantu 180 stade zigera ku 8 zose nta stade nimwe yakira abantu bari munsi 30 bisigura ngo ni igikombe biteguriye neza kukubaka gutunganya amabarabara kumwe bazunguruza abantu novuga ko ni igihugu cyifashe muri byose. Ku rundi ruhande ni n'igihugu wanagomba kigizwe n'abantu bavuga ko atari bake kuko imiliyoni 2,800,000 novuga ko ni igihugu gifite public gishobora kuba bazokwakirwa bashoboye kwakira ariko banafite nabo bagenda basanga kuko iyo harimo mwabafana abantu bangana nk'uku haba harimo abantu bakunda umupira mwicyo gihe ntizizotangara kuko turabona ambiance ikomeye cyane hariya muri Qatar. Je ku bwanje novuga ko uburyo bakoresheje ntabwo ari uburyo bwinshi kuri kijya gihugu ahubwo nubwo uburyo bwinshi ku muntu ariko nko ku mugabane wa Afrika ku muntu ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se muri mu Rwanda muri kano karere kacu mu gihe ku ruhande rwabo buba ari uburyo bwo kwitunganya mu gutegura urubanza nkuru. Kiri ku bwanje ndabona ko Qatar yateguye igikombe neza kandi inzira zose cyangwa se inzira zose zisanzwe zikoreshwa mu gutegura amahiganwa nk'aya novuga ko bazikoresheje bo banashyira ko n'agasunudo ku ruhande rwa Qatar bavuga ko atamakenga afite ku ntego y'igikombe cy'isi na mwarije bo bari banarose n'uburenganzira bwo gutegura icyo gikombe. Umwanya munini wari uhari kuva mu mwaka w'2010 ndabyibuka neza hari mu kwezi kwa 12 itariki 2 niho babemerera kwemerera gutegura icyo gikombe cy'isi bisigura ngo umwanya wo kwitegura barawuronse mu buryo buhagije. Ntituzobona nk'ije twabonye muri Kane cyangwa muri Cameroon aho twabona ku kibuga kimwe abantu bazobidoga bavuga bati kibuga n'igitunganije neza ibi bakagenda muri inspection ugasanga barasubiza inyuma ibikorwa baravuga bati ibi ni mu bisubiremo. Iyo nibaza ko ku ruhande rwa Qatar ku nteguro nta kibazo na kimwe dufite kama kenga.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude Mbamubanzi. Jean Claude uratwumva?
Ndavumva cyane.
Uri he Jean Claude?
Jewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ufite ikibazo icyumviro?
Je nari nzizi kibazo kwa nari maze iminsi ntariko ndakurikirana direkeye umupira nashaka mumbarire nk'imikino yo ngaha nk'ibihugu byo ngaha muri Afurika byo byarose kikiye kuda mu gikombe cy'isi.
Ibihugu ni bitanu hari Senegal, hari Cameroon, hari Tunisia, hari Ghana, na Maroc, ni bitanu. Ibihugu bitatu byo muri Afrika y'umunsi bugaragwa bwa Sahara n'ibihugu bibiri byo muri Afrika mu buraruko.
Murakoze cyane. None ntibaratangwa kugenda barakurakura namwe abanyafurika eka n'abandi bose?
Oya, iki gikombe ntikiratangura, kizoba mu kwezi kw'11 mu gihugu cya Qatar uyu mwaka.
Okay, murakoze rero. Ndumva nanjye nzoyifana Maroc anasanzwe ndayifana.
Uzobandanya ukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika, tuzobandanya tubivuga ko imbere y'uko icyo gikombe gitangura.
Sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ndigira hirya ariko mata. Ndigira hirya ariko. Abanyabwo ngiye ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duhuri mwuko.
Yego rata. Urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Ndukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aje. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Brola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, turiko tuvuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho imigwi nserukira gihugu igize imigabane itandukanye y'isi izoba iri mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka muri Qatar kizoba mu kwezi kw'11 yamenyekanye ico gihe. tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari Bujumbura mu Burundi. Suleiman, ngarutse kuri iki gihugu cha Qatar kizokwakira iki gikombe cy'isi yose cy'umwaka cyo mu kwezi kw'11. Harababona ico gihugu uburyo caronse bwo kwakira ico gikombe ko harabaye mu amanyanga aravuga ko ico gihugu uravye umupira w'amaguru udakomeye cyane kidafise umugwi ukomeye kidafise cyo no kwita tradition mu mupira w'amaguru kandi bijanye n'imico y'ico gihugu c'abaislam abavuga gucyo uwo babwira ngwe
icyambere cyo nkuko nyene munabivuze byarabaye byaravuzwe cyane na cyane ko habaye mo ninyuma yaho bamarose uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi habayeho n'amatohoza akomeye cyane bituma bikura ku ngoma abari basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA abandi nabo baratabwa no mu mbuto barafungwa novuga ko ku bwanjye inzira barosemwo buno uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi nka Qatar novuga ko byarateye amakenga benshi cyane ariko inyuma yaho iyo hamaze kuboneka ibuye burya riseruse ntibari ricishe isuka ibyabaye ku bwanjye n'umurenga abantu bakwiye kubanza kubyibagira ayo makenga akabanza agahera kuko tukaraba integuro y'icyo gihugu mbega bamaze kwakira kino gikombe bamaze kuronka uburenganzira bati bakora gute ubwiye kuraba nk'amastade bubatse amastade agera ku 8 n'amastade ubona ko yose ari kuri standard yo kuba bo kwakira igikombe runaka cyari cyo cyose mu mupira w'amaguru ibyo rero bikwereka ko naho bashobora kuba baciye mu nzira itari nziza kugira ngo baronke ubwo burenganzira bo ntibaciye bagenda ngo banebwe baciye bakora ibikorwa bishobora kubemerera kwerekana ko ibikorwa icyo ibikorwa bahawe bagishoboye naho baba bataciye mu nzira nziza. Ku rundi ruhande ubwiye kuraba nka Qatar ni igihugu nabivuze kirimo abantu benshi gifite population niniya gifite miliyoni 2,800,000 by'abantu ba mu gihugu cya Qatar ibyo bikwereka ko aba bantu kugira ngo bazikwerekana aya mafaranga bafite by'ukuri ko bashoboye kuyakoresha bategereza kubicisha muri ino nzira yo gutegura amakompetitio akomakomeye cyane cyangwa se amahiganwa akomakomeye cyane kwakira igikombe cy'isi rero kuri Qatar abantu bagifite k'amakenga abo byagiriye barahanywe n'abatarafatwa wanagomba bazotera bafatwe mugabo muno mwanya kibanda tukaraba ezine nigiye kuziyariyo ingene yateguwe ku bwanje nse mu byo mbona abantu boreka boreka kwiyumvira ku bizoba no kubyabaye ahubwo bakaraba biri negative ahubwo bakaraba ibintu bizima byakozwe n'ibyo ko kuyatanda cyangwa se twarindira kuri kino gikombe cy'isi muri rusange numva rero amakenga yohera ku bantu bari kubaragira amakenga kuri Qatar kuko kugeza ubu FIFA n'imbere abahanganze kw'igikombe kizoba mu kwezi kwa 11 nuko babonye ko atakanenge na kamwe batoye kuri Qatar muri no periodi zigaye.
Nakoze tugaruke ku mirongo ya telefone aho Bimenyimana Jean de Dieu atwakuye. Bimenyimana uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe Bimenyimana?
Uhamagaye ndi muri Tanzania.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro shikiriza?
Ikibazo kimwe gusa ngomba kubaza umutumirwa.
Yego.
Hanyuma ndagomba kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afrika kenshi bidakunze gutwara igikombe cy'isi yose biba biva ku icyo kibazo murakoze.
Musubiramo neza?
Ikibazo mfise nshaka kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afrika igikombe cy'isi yose ibyo bihugu bidakunze kugitahukana usanga icyo gikombe kiriko kiragenda mu yindi migabane ariko Afrika ugasanga ntigwiriye rwose biba biva ku ki.
Murakoze reka abishure mu mwishure ya Suleiman.
Icyambere cyocyo igikombe cy'isi murazi ko ibihugu biserukira umugabane wa Afurika bari bikeye icyo cyambere nimba ntihenze mu mwaka w'1930 igikombe cy'isi cyatangura gukinwa mugabo ugiye kuraba igihugu cyo ku mugabane wa Afurika cyatangiye kwitabira cyari igihugu cya Egypt nimba ntihenze mu 1934 bisigura ngo hagiye hiyongera buke ibihugu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi. Ibihugu mu 1994 niho habonetse ibihugu bigera kuri bitatu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi biturutse mu mugabane wa Afurika. Mu 1998 haboneka ibihugu bigera kuri bitanu bishobora kwitabira biserukiye umugabane wa Afurika. Ibyo byose rero bitwereka ko
alo turamutakaje ku murongo wa telefone umutumire wacu Suleiman Niyonkuru, reka turasubira tumuhamagare mukurindira. Nsubire ndabibutse ko turiko tuvuga ku litombora yabaye muri Qatar ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho amaikipe serukira gihugu y'umupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimwo mu gikombe c'isi yose cy'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye rero ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Twatwabwiye ko umugwi A ugizwe na Qatar, Equator, Senegal n'Ubuholande, umugwi B urimwe Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles na Ukraine na Ecosse bitaramenyekana, umugwi C ugizwe na Argentine, Arabia Saudite, Mexique na Pologne, umugwi D urimwe Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu vya Peru, Australia na Emirat Zunze Ubumwe za Arabu, umugwi E urimwe Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe mu bihugu vya Nouvelle-Zélande na Costa Rica, umugwi F urimwe Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia, umugwi J ugizwe na Serbia, Ubuswisse na Cameroon, mugihe umugwi H urimwo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Ico gikombe rero tubamenyesha ko kizotangura uyu mwaka mu kwezi kw'11 itariki 21 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Nivyo rero tuko tuvuga mu kiganiro cacu muri sanga ico muri iki gitondo, aho no bonera karyo kugusaba abariko baratwumviriza bakunda nk'umupira w'amaguru kutwandikira mu kashikize vyimbiro cyangwa mukabaza ibibazo mukaduha inimero za telefone zanyu. Umutumire wacu Suleiman Niyonkuru yagarutse ku murongo. Mwosubira mukabandaniriza aho mwari mugeze.
Aho nari geze ni kumbure rero abantu bari kuri da kuvuga ngo igihugu Afrika cy'Afrika n'ibara kino gikombe cy'isanzwe gikombe cy'ibirabuye cyane kuko iyo habonetse ibihugu bikeya byitabira ni nako n'amahirwe abafashe yo kuba bogera kure mu gutwara igikombe cy'isi. Igishoboka ni kimwe mu gihe tuzaba tumaze kugira nk'ibihugu byinshi byitabira, aha amahirwe azotangura abonetse yo kuba twokwitabira kogera ko twara igikombe cy'isi. Ku bwanjye rero nubona ko amahirwe impamvu adahari ku mugabane wa Afurika yo gutwara igikombe ni kubera ubuke bw'ibihugu byitabira igikombe cy'isi, kuko nakubwiye ko twatangiye kwitabira igikombe cy'isi mu gikombe cy'isi kigira kabiri 1934 mu 90 mu 1990 niho batwongeje ibihugu bibiri ibihugu bitatu, mu gihe mu 1998 niho twagize ibihugu bitanu, mu gihe rero bitarabanga ibihugu bigere nka 18. Ntabwo amahirwe ari menshi cyane kubona umugabane wa Afurika utwara igikombe cy'isi. Yego tuzokina tugere kure mugabo kugira ngo tugere dutwaye igikombe cy'isi biragoye cyane, ahubwo je novuga ngo igihugu cyozokora ibyiza ni ukuzogera muri kimwe cya kane cya kabiri gishyiri cya nyuma, kuko nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afurika kirarengana kimwe cya kane gishyiri cya nyuma, kuko igihugu cya mbere cyakoze mu mateka ni za Senegal zageze muri kiri zakuwemo na za Turiki muri kimwe cya kane gishyiri cya nyuma mu 2002, na uvuga nk'ibi bihugu bya Algeria byaritwaye neza mu gikombe cy'isi. Ku bwanjye rero navuga ko nta gitangaza kwa tutagira muri kimwe cya tudatwara igikombe cy'isi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Muhigwa. Muhigwa, uratwumva?
Ndabumva cyane. Nitwa Muhigwa Protein. Nk'ikibazo nari mfite.
Yego.
Halo,
ndabumva.
Kubera iki twebwe badusaba gutanga amakipe make ya atanu ariko ku mugabane w'Uburayi gusanga ari menshi, ni kubera iki?
Nibyo yariko arishura. Reka subire ababwire nimba mutari mwakurikiye Suleiman wamubwira ngo igituma amakipe muri Afrika aserukira karere ka Afrika mu bikombe by'isi yose ya marimake ngo biva kuki? Suleiman, uranyuva?
Baneza, ndabumva.
Yego. Donc yariko arabaza Muhigwa ngo igituma wari kurana bivuga ngo amakipe aserukira karere ka Afrika mu bikombe by'isi yose ngo ari make ngo biva kuki ngo mu gihe uburaya buba bufise benshi?
Okay, namakosisi ya mwica make baraba na cyane cyane nk'ubu turabye nko kuri FIFA ranking kufatire nko kuri ako kantu ingene ibihugu byitabira igikombe cy'isi ingene babitora bagenda babyongereza, kandi n'inama zigenda zikorana haragera igihe bakavuga ati iki gihugu twisunze ingene biko ino kontinenti ingene kiratera imbere mu mupira w'amaguru turashobora kucongeza tukongezamo ibihugu. Encore urabona nko igikombe cy'isi cyitabirwa n'ibihugu bigera kuri 32. Muri iyo 32 abantu bari bafite amakenga yuko bazobona cyifi nko muri ku mugabane wa Afurika cyo kuri umunani bigiye gusubira bigiye kongerezwa, mugabo se ndabibutsa
Perezida wa FIFA Gianni Infantino aherutse kuvuga ko icyumviro cyo gutegura igikombe cy'isi yose uko imyaka ibiri itashe ko kitigeze gishikirizwa n'ishyira hamwe ayoboye FIFA, ariko arabavuga ko icyo cyumviro yagishikirije abona ko haraba nk'ama amashyira hamwe mu pira maguru cyane cyane iburaya yabiteye ibyatsi, avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mashampiyona yabo kandi byotesha kanovera k'igikombe cy'isi yose. Kubganyu aravuze ko icyo cyumviro kitamuvuye ko kitavuye no kwishyira hamwe ayoboye, ariko caravuzwe cyane nikihe mubona ingaruka byari kugira kibaye ku imyaka ibiri itasha kuba imyaka ine.
Ishure cyo n'intego yacu yabanje kugora kuko mvuga tugura abantu akatariza uburenganzira bwo gutegura igikombe cy'isi 2010 aho no munsi hagize n'ubundi abantu babigize amahirwe n'abigize amakenga. Ikindi nacyo hari amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya asakinwa aho na cyane cyane za Champions League, hari urudanda zoba rukorwa kuko inyuma y'uko bimaze byo kwereza abantu no kudandaza bigabanuka uko twobona habonetse hakaboneka nk'igikombe cy'isi cya mu myaka buri myaka ibiri ibiri byose bizikuma cyane y'amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya. Ikindi nacyo kitibagiye ko hari ibikombe bisanzwe biba ku migabane itandukanye, dufate nko kuri ku mugabane wa Amerika haraba Copa America, ku mugabane wa Buraya haraba Euro ibintu buri myaka ibiri, ku mugabane wa Afurika haraba kane iba buri myaka ibiri. Bisigura ngo iyo migabane yose ronko mu gihe hotegurwa nk'igikombe cy'imyaka ibiri byogora kugira ngo bajere bya bikombe byo kuhuza migabane. Muri uwo mupira w'amaguru kuko baraza kuvuga no munsi sinza gushyira amafaranga yanjye muri shampiyona y'Abongereza, kuko muri shampiyona y'Abongereza mu gihe ejo hazoba kane mu gihe hazoba eno ndaza gushyira amafaranga yanjye muri ero, ubundi nawe araza kuvuga ati ndaza gukura amafaranga yanjye muri nategura kuzashyira muri Mondiale, ndaza kuyashyira muri Copa America. Bisigura ngo hari uburyo bw'urudandaza ngo bende bugabanuka kuri babandi basanzwe baterera ibi bikombe iki gikombe cy'isi. Kuganira no kuvuga ko Infantino ibyo yashyikirije yabishyikirije kugira ngo yerekane ko FIFA idashyigikiye by'ukuri igikombe cya cy'isi cya buri myaka ibiri ibiri.
Patrice Mono ari ku murongo wa telefone, uratwumva? Uhamagaye urihe? Urihe?
Merereye muri Zambia.
Washikiriza icyumviro cyangwa nimba ari ikibazo ufise ukanyarusa?
Ndafite icyumviro hamwe n'utubazo dushya tubiri.
Munyarutse? Sindabumva? Sindabumva neza.
Ntakumva.
Wagaragaza kukigira hirya yahuri kugira tukumve neza, ukanyarutsa?
Ego.
Ego.
Ego. katika timu hii kubwa kama kazi za nini speciali hiki kwa tumenyereye ndugu chakirie gikombe kisi aicho chuguru nyino ubu vyaza insecurity kwa kwa sikenge na wote ni rubenga mwezo kubirura yo championa na bari katare yo kubirura vyaza vyaze kutu
murakoze deka abishure Suleiman ngo kuba mu bisanzwe igihugu cyakiye igikombe cy'isi yose arico cugurura inkino ngo kuvyereke katango kabitazokina mu rukino gukugurura ngo byo byatewe niki
oya ico cyo nabavuga ko hariho nahandi byagiye biba igikombe cy'afrika batatu gikina match de vérité cyangwa kuri rukino rwa mbere kuko ubiye kuri abantu mwaka 2002 Senegal yarakinye yarakinye kandi cyo gihe ikina igikombe cyari cyabereye muri bakinye n'u Bufaransa igikombe cyari cyabereye muri Corée du Sud cyangwa se muri Korea y'Epfo si Korea y'Epfo cyo yakinye urukino rwa mbere ku rundi ruhande ugiye kuraba nk'ubu mu iminsi impamvu ikuruje kubwandika ndabibonamwo murabona ko zijya nkino zizogenda ziba mu masaha ya hafi hano urukino rwa Qatar rwari ruteganijwe niba uri buri ko guhoba igihe cy'isaha zitanu z'umurango mu gihe abenegihugu cyangwa se abanyagihugu muri Qatar n'icyo gihe haba n'amasaha yo gukora haba n'amasaha ya business biba biboneka ko bashobora kutaronka public nk'iyo bifuza kuzobona ku rukino mu gihe amasaha aza kuba yegejwe imbere impamvu rero nyamukuru n'ubu ntiratangazwa by'ukuri na FIFA ntibarasiga ku mugaragaro mugabo ugiye kurara ikirangamisi bagihinduye kugira ngo niba uri buri urukino rwa Qatar ruze kuba rwakigwa ruze kuba ruri ko abantu benshi bamaze kuva mu mirimo kuko bakibarushira n'ihenze rwarukino rugira gatatu kuko imbere yaho hazora inkino zibiri bisigura ngo rero bashatse korohereza abanyagihugu bo muri Qatar cyangwa se abasanzwe abakiriye icyo gikombe baze baronke ingene bashyigikira mu gusero kira gihugu wabo bavuye mu bikorwa bitanabatekeje n'akazi ku rundi ruhande
mu kurangiza hari kuba igitegere ikimigwi inserukira gihugu izoja mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2036 icyo gitegere kizokongerezwa kigashika ku migwi 48 bivuze iki kuri mwebwe byishura ibyo bariko barabaza ko kumbure na Afrika izoronka ibindi bihugu bisho gitegere kurushiriza cy'izo serukira Afrika canke nahandi bivuze iki iyo migwi yongeye gushika kuri 48 muri make
nibyo urumva ko ni ingingo ishobora kuzoja mwaka kuzoja mu ngiro muri 2036 kuko urumva hariho umwanya wo kuyitegura iyo ngingo no kuyitotora kuraba urwego rw'imigwi ibyo biriko ariko ikiboneka ko ni uko ku mugabane wa Afurika hashobora kuzobonekamwo iyindi migwi yiyongera kuko mu migwi 18 ziyongeramwo urabye performance z'imigwi cyangwa se uko imigwi igenda itera imbere yo ku mugabane wa Afurika biraboneka ko kongezamo nk'ibihugu nka bitatu cyangwa bibiri ku mugabane wa Afurika bitewe batatu byo kwica kuko n'abantu bose nk'ubu barabona ko igihugu cya Algeria byaraboneka ko nk'umugihe cyari kwitabira ino mondiali byari kuba ari byiza kandi bibanye n'urwego babonye n'umupira wabo ariko barerekana muri ino minsi ku rundi ruhande ugiye nko kuraba nk'igihugu nka za Cote d'Ivoire na za Mali ni ibihugu bavuga ngo muri mu iterambere ry'umupira w'amaguru bari ku rwego rwiza kuko ugiye nko kuraba nk'inkino za kivandimwe nka Cote d'Ivoire iherutse gukina biratwereka ko hariyo urwego ariko baragira ko n'ishusho bari kubarerekana ku rwego rw'isi muri rusange muri uno mupira novuga ko ni umwanya ko ku mugabane wa Afurika dutangura tugaharanira ko hazoboneka ibihugu bazotwongeza cyangwa se bizongezwa bivanye n'uko imigwi izo biduserukira muri no mondiali cyangwa se muri no muri kino kikombe cy'isi izo biri kwitwara bikiyongera ko n'inkino za kivandimwe ku migwi iserukira iri ku mugabane wa Afurika izo biri kirakina ingene bazo ariko baritwara tutanibagiye kandi na ya krasi na chance gwa rutonde ngaruka kwezi kwa FIFA uko ruzoba rutangwa uko imigizo bikiritwara niho bazotangura bakabonera ati yukuri turashobora guha umugabane wa Afrika ibihugu bigera kuri bitatu cyangwa bibiri cyangwa bine
murakoze Suleiman
ku bwanjye ndabona ko niteze kuzobona ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byongerezwa
murakoze
mu mwaka 2036
murakoze yari umutumire wacu Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura mu Burundi twariko turavuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu urangiye yerekanye amakipe nserwe ya gihugu yo mu turere dutandukanye tukwisa zoba ari mu gikombe cy'isi yose kizoba muri uyu mwaka magiogo cha Qatar mkwezi kwichumi narimi ndashimire mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro nshimira n'umutumire hanyuma nkabandanya ndabatumira kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu by'imisi yose mu kinundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira mugira ibihe byiza.